nawe washyize hamwe iki kiganiro, mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi kiribanda ku kutavuga rumwe ku bwicanyi bwabaye mu Burundi mu bihe bitandukanye. Ni ikiganiro tugezwa na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ikiganiro mu cyobose turagaruka ku cegeranyo cashikijwe mu rwi igihugu jejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi severa kivuga ko ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu gihumbi kimwe n'amajana na 1972 ari ihonyabwoko ryakorewe Abarundi ubwoko bw'Abahutu. Iyo raporo yavuye yemezwa n'inama nshingamateka. Kuva ico cegeranyo rero gishikirijwe Abarundi bo mu mashirahamwe no mu migambwe itandukanye barakivuze ko ibitari bike kandi n'ubu barabandanya. Mu kiganiro cy'umunsi rero twatumiye abagabo b'inararibonye bakurikiranye hafi politiki y'u Burundi kugira ngo basangire ivyiyumviro n'abakunzi biradio Ijwi ry'Amerika. Turabasaba ubwambere na mbere bagire ico bavuze kuri ya raporo bongere batubwire ibintu umwe wese muri bo abona ko ari nzira ikwiye gufatwa kugira ngo kugira Abarundi bashobore kurikuranira bafate inzira iteza imbere igihugu mu kanya. Tuzoba turi kumwe na bashinga ntahe, turi kumwe na ambasadori Gamaliel Ndaruzaniye, turi kumwe na ambasadori Hizidoro Bayihaga muri aho Bayihaga.
Ego turamahoro kabisa na nisaba cyane, ameze neza turamahoro.
Uyu munsi twari ko tuvuga cyane cyane ku cegeranyo cashikirijwe n'umurwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha Abarundi severa nk'uko mubize wa murwi warashikirije raporo. Raporo ivuga ko ubwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na 1972 bwari ihonyabwoko mu nyuma bikaba byemezwa n'amashingamateka. Nashaka imbere y'uko tuja kuvyumvira vyanyu kuvyerekeye icokorwa muri iki gihe kugira ngo Abarundi baje hamwe eka ntihagire ibintu nk'ivyabaye muri ico gihe vyosubira kuba. Nashaka mutubwire ubwa mbere na mbere ku giti canyu tumunya politike kwikiranira hafi politike y'Burundi mwakiriye gute iyo raporo.
Murakoze cane twebwe nk'uko mubivuze iyo raporo twarumvise ko mu gusaze wayishikirije inama nshingamateka na nkengo z'amateka bari kumwe twarakurikiranye mu biganiro byose nyine bagiye bashikiriza ibyo batoye mu kiko bamaze iminsi bariko barakora. Turaheza turumviriza abenegihugu bariho muri icyo gihe ibyo bariko baravuga nk'ugutemoya canke nk'ugushinga intahe ibyo babonye. Yewe ndashobora kuba nemeza neza yuko mu Burundi habaye ubwicanyi bukomeye cyane. Rero Severe yavuze yuko yoba yariho nyabwoko kandi mu by'ukuri ubwira kurikirana neza ukabona ingene babitondeka n'ingene babitohoje biragaragara yuko icyo kintu cyaba cyarabaye. Gusa twebwe tutariho muri kiriya gihe twabyakiriye neza kuko twari dukeneye kumenya ukuri kw'ibyabaye muri iki gihugu kuko byinshi hanze twari tuzi. Twari tubayeho tuzi yuko tutazi yuko hariho amazu yubatse ku bantu, ko hariho ama ibipimo byatewe ku bantu. Ibyo twumva kera rero twumva umenga ni birimo by'abantu b'abanye politiki bafite amacakubiri bagomba guteranya Abarundi. Ariko igihe Severe itanguye kujya ku kivi igatangira kwerekana ibisigarira by'abantu bishwe, hanyuma abantu bakiriho bakavuga bariho n'ingene bapfuye n'ingene indongozi z'icyo gihe zabigizemo uruhara, twebwe rero nibaza yuko tudashobora kurwanya ukuri. Ukuri yo kwaserutse kukavugwa haba hasigaye yuko abakwakiri bamenya ingene canke icyo bakoza uko kuri kuba kwavuzwe.
Nk'uko mubizi hariho nk'abantu bashobora kugira amakenga bakibaza ko ico cegeranyo kivuga ibyabaye haraheze imyaka itari mike gishobora gutuma Abarundi bacanamwo ico cimvire cy'uko Abarundi bashobora gucanamwo mu kivuga kwiye.
bo nibaza yuko abashaka kubabyumvira nibyo ariko mugabo twebwe turabye ingene uburongozi babuhari burya abarundi kubwira bacane bo ntibashobora gucanamo gucoye ubutegetsi butabigizemo uruhara kuko rero tuwe turabona yuko turabye intumbero yanyine icubahiro makuru y'igihugu dukize uno munsi uyu jenerali majore marise ndayishimiye urabona yuko icyo kintu asa no kuragihagurutse yuko abarundi batokwigira basubiza amaso inyuma ngo barabe ibyo bapfa rero ni byiza kuko murabona ko hageze iminsi ariko arigisha ahaciye hose abwira yuko abarundi bogwana mu nda ntibasubire kubwira ibyabaye kera ahubwo ibyashyitse bimenyewe ubunyene dufasha kubaka uburundi bwiza butarimwo izo ngorane zabaye rero uri kuraraba n'abantu mu maso ukabona abantu ingene bariko barashingirana mu bugeni urabona ko by'amacakubiri bisa niko birahera urabona yuko n'abanywa inzoga bazisangira atangorane kandi ibyo biriko biravugwa urabona yuko amasengero basobanuze n'abagihurira mugabo ukabona yuko wanashaka uretse n'iyamanye politiki bamwe bamwe baba bafise icyo cyifuzo cy'uko abantu bocanamo kugira ngo inyungu zabo zigere ko mu by'ukuri umuntu agerageje kuvugisha ukuri abarundi urabona yuko muri ino minsi icyo kintu ariko barakivamo ku bandi ukabona yuko indongozi dufise muri kino gihe zirateramye ziri maso ziriko ziravuga zigisha abantu yuko ibyaheze byaba byarahejwe ibikenewe no kumenya ukuri hanyuma abantu bakanywana abantu bakamenya yuko bakwiye kuraba imbere ntibaraba inyuma iyo mbwira uburongozi bumeze gucyoye nta muntu yoca avuga yuko ibyo byoca bituma abantu basubiranamwo gusa icyo twakoze gusa kandi cyagenze neza burya kubura uwawe hama ntumenye aho yahanwe kubura uwawe ntumenye uwakwiciye kubura uwawe ntumugandarire ntumuririre nibaza yuko birababaza gusumba ubu rero nibaza yuko nibyo icyegeranyo nk'icyo gishobora kuvugwa ubwo nyine abantu barikanga hari n'ababa baracyane kuko baba babuze ababo muri abo batari bazi iyo bari baziye uburyo baba barahanwe n'ingene bishwe ukabona yuko hariho abantu berekana yuko baba bahanwe babona kandi murumva ari umuntu w'iwawe umubabaro ntiworeka kuwugira mugabo uko umuririye ukamugandarira kandi ukabona abantu bose bariko baragufasha kuguhoza bagira gute birumvikana yuko uwo mubabaro mugabo ntiwoca uvuga yuko umubabaro ucubyura yuko
none ambasaderi Mbayihaga ikintu mubona cyokorwa kugira ngo iyo nzira uyu mutima ubwo butegetsi bubi muvuga bwatumye abarundi bacanamwo bakicana ku bwinshi gutyo kugira ngo ibyo bintu ntibize bisubire kuba mu Burundi mubona hakorwa iki ubutegetsi bwokora iki abanyagihugu bonyine bokora iki
bo icyokorwa jya nibaza ko kwihutira na ko ubu mugabo yewe ikintu coba ubwa mbere nuko abantu batokongera kugomba kubifata uko bitari ngo babiteshe agaciro ahubwo abo barabikoze bakiriho barashobora kuvuga bati twebwe turasabye umurundi ikigongo n'abarundi n'ababuzwe ibyo rero nibyo bigoye kuko ijambo mbabarira murabizi Frederic ku rurimi rw'umurundi ni ikintu kigoye cyane kuvuga ariko igihambaye ni uko mu by'ukuri abantu bovuga bakemera amakosa bakoze bamaze kuyemera bagaheza bakayababarirwa hanyuma n'abana babo bakamenya ukuri kuko iyo umuntu akoze ikintu cyamenyekana akaguma avuga ati bambesheye umwana we baguma ameze uko avuga ati barabesheye naka ntamubize ukuri rero muri icyo gihe si byiza nibaza yuko abantu boheza bakavuga ati twarakoze ikosa twaritumwe na banaka ntibakiriho mugabo twe tukiriho tubabarire icokorwa naco rero kintu gikurikira ni ikintu ababwiye ko kirakorwa urabona yuko ubutegetsi uno munsi buhari ni ukuri buriko buritanga uko bushobora kose kugira ngo uko kuri kwamenyekane ntiguhabwe ko byari ikindi kibi abantu ahubwo bagukorere ko kugira bubake sosiyete y'ubuntu imeze neza nibinashobotse bakabaha umunsi wo kuri igihe cyo kugandara hanyuma bakagandukira rimwe mu bisigaye hanyuma abantu rero bagaheza bakababa hafi bakabana mu mahoro no mutekano nk'uko turiko turayibona bitwigisha mu nama canke amajambo yose wumviza nyine cubaha ashikiriza muri kino gihe urumva yuko ahamagaza abarundi kwibagira kahise kazi kugira ngo bubake kazoza keza
tukivuga nyine ku vyerekeye mukuru w'igihugu ivyo yavuze ku nyuma yaho ico cegeranyo gisohorewe nashaka mu kanya gatoyi twumvirize ico shikije abarundi abahumuriza
kugira muhumurize abarundi kugira basubize umutima munda kumenya kahise kacu mu Burundi nta ubisa bisana no kurondera ukwihorana mu barundi bahuye n'ibyago ahubwo no kuvurana uwo ivyo byaha byashikiye arakeneye gukira ico gisebe uwabikoze nawe nyene arakeneye kumenya yuko abandi bariko bamufata nk'umuntu nagira asubiye ndamenyeshe ko ata murundi yogira ubwoba nta bwoko bwishe mu Burundi no kuvuga ko atawushobora kugwa mu mporero kandi nagira ndababwire ko ibyaha byakozwe haheze imyaka irenga 50 n'ababikoze nta magara bagifise ngo umuntu yikeke ko bohava bokwibisubiriza muri ico cyaha nicyo gituma atawogira ubwoba
nkuko muvyumvise ambasaderi Isidore Mbayihaga eka ndabona no mukanya tuheje kuronka ambasaderi Edouard Bizimana muri aho ambasaderi Edouard Bizimana
ego mena mahoro namahoro ndabaramukije ndabaramukije abo dusangiye kiganiro
mukanya ndabasaba ambassadeur Edouard Bizimana mugire ico mutubwiye kuri raporo ariko nashaka ko twaryoheje kumviriza ego mena ndabona na ambassadeur Fred Ngoga gateretse yabonetse imbere yuko tumuhe ijambo Ngoga reka tugaruke kwa ambassadeur Edouard Bizimana nawe nyine agira ico avuze ku ijambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu
ego murakoze cyane nibaza ko ijyo ijambo ari byiza kuko ico abarundi bakeneye no kubana mu mahoro hanyuma ngira ngo ivyabaye vyarabaye mugabo birakenewe ko abo barakoze ivyo bintu nabo bavyemanga bakavuga ko kuko si ibintu byiza niyo twavuga ngo ivyabaye vyarabaye ucumenga ntago bikoze umenga ni ibintu byikoze nibaza ko ico umugwi severe wakoze hanyuma inamashini amateka nayo ikayunganira ikavyemeza ni igikorwa cyiza cyane kuko burya abakorewe ibibi barababaye iyo habyize ababikoze nabo bavyemeye bagasaba ikigongwe bagahumuriza abakorewe amabi nibaza ko nacyo nyine ari ikintu cyofasha kugira ngo ibyo bintu bose bumve ko ari bibi tubyiyamirize hanyuma abantu babane mu mahoro nicyo bikuru icyo bikuru cy'uko abantu bubana bakabana neza ibyo bintu ntibizosubire ntazogira uburota asubira bisubiza gukora ibyo bintu nibaza ko byofasha igihugu cyane ijambo ni ryiza nibyo abarundi benshi twifuza ko twubana mu mahoro nibaza ko atanu umwe yovuga ko iryo jambo ridahumuriza
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi Mugi mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,330, 15,600, 15,675, 15,570, 15,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640,970, 1,173,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye ko mwitabira ibiganiro byacu.
Igome ambassadeur Fred Ngoga gateretse muraho.
Turaho mwakoze kudutumira Fredi.
Yego ndabona ku ivyuma vyatwe mu ntanga ariko mwashoboye kuwashika ni vyiza cyane gose reka namwe mu gice mutubwiye bwa mbere na mbere kuri iryo jambo ryashikije n'uko igihugu avuga ko atabwo ko bwishe mu Burundi.
Yego icyambere nagomba kuvuga ni gushimira umukuru w'igihugu cyacu Sebarundi kuko n'ukuri yavuze ijambo rihumuriza abarundi bose kandi nka Sebarundi nibyo twari tumwiteze ko ikindi n'ubwa gihambaye nuko tugomba kumenya ukuri kugira ngo twiyubake n'umugabo twe twihore twiyubake kandi tumenye yuko hari ibintu ari kizira ikindi nacyo nogomba kuvuga mu gutangura nuko nta mujya n'imiryango mike mu Burundi n'imiryango mike itabuze mu bwiyimo bwagiye uraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero kuri cyonye twe turakenguruka cyane gose kujya mu bashikirije hanyuma ikindi nacu nagomba kuvuga nuko hariho mu gushaka kukuri hariho nabantu bakoze ikiza cyane gose batabaye abantu nuko sindaheza gusoma raporo neza na neza mugabo ndazi yuko hariho nk'abantu bakijije abandi bakabatabara abo bantu izo ntwari naduka twikwiye kuzimenya kugira ngo turabe tuhigire n'ubuntu hanyuma agatima gakoko kabe mu bantu mugabo mu by'ukuri nk'uko abandi bose bagiye barabivuga dushaka kumenya ukuri kuri ya muntu twihore mugabo kugira ngo dutere imbere tubishyire inyuma uko babita kose abantu barapfuye abantu barababaye kandi icyo ni ikintu tugomba kwemera gihambaye mugabo icyarimo nagomba kuvuga ni uko mu gusevere nturaheza gukora akazi kayo iyi ni intambwe imwe mugabo bazakomeza bakora kugira ngo tumenye ubwicanyi bagiye bara mu gihugu cyacu kugira ngo ntihagire bibaza bati bavugiye bari gusa mugabo ntibavugiye abandi kuko nk'uko mubizi hagiye hari ubwicanyi bwinshi mu gihugu cyacu mugabo reka tumenye ukuri hanyuma nk'uko ambasaderi Bizimana yabivuze ababikoze bakiriho basari ikigongwe hanyuma twubake igihugu cyacu ubundi uno munsi ndakubwije ukuri abajene benshi uri kurabumviriza barakubwira bati ego me kahise turagomba kukamenya mugabo ntikubaka kazoza icyo twamenya gusa ni uko igihambaye ni uko turi abarundi imbere y'uko tuba abahutu batutsi cyangwa abatwa turi abarundi kandi dushaka kuba igihugu cyacu
ego me ambasaderi Isidore Mbayihaga Fred ngo agateretse aravuze ikintu gihambaye cyane rwose ko hariho n'abantu bakoze bagize uruhara rukomeye cyane rwose mu guhisha abandi mu kunyegeza abandi no mu gukiza abandi bari kubashaka kwicwa mu 1972 ku mpande zose abo bantu ku bwanyu barakwiye gashimwa
barakwiye cyane kuko urumva bakoze igikorwa cy'ubutwari kandi mu by'ukuri nabonye yuko uyu mugwi severe nk'uko bagiye babishyikiriza urabona yuko baratohoza bakimbika gushika hasi gushika ku mutumba nyine no mu babanyi b'abantu bapfuye nibo bagenda babavuga bati naka niwe yanyegeje naka cyangwa uwarokotse bariko baramubona ngo bamwice akavuga ati jyewe narokotse kubera naka rero urwo rutonde rw'abantu babaye intwari bagakiza bagenzi babo bagakiza abarundi bene babo ntibaje muri ayo mohe yuko bokwica badasanga ubwoko ndazi yuko babafise urutonde kandi babazi nibaza yuko hari icyo babatekamirije kuko nk'uko ambasaderi Fred abivuze igikorwa cya severe ntikirahera mugabo mwene abo ni intwari kujya kwa babihome arabiguza abandi kuko nabonye iyo babimenya yuko banyegeje abo bariko barahiga bari kubicira hamwe urumva barabo basaza nuko bahebye ubugingo bwabo kugira bakize ubw'abandi ibyo rero bijyanye na iryo jambo rero ni n'icyubahiro ku izuba yavuze ati abarundi ntibamenye neza yuko ata bwoko bwishe ahubwo hishe intwaro mbi urumva yuko rero bica byemezwa bigashingiza intahe nuko hari abarundi bakingiye bagenzi babo badasangiye ubwoko kugira ntibapfe icyo rero nibaza yuko uyu mugwi severe uzotanga icegeranyo ca byose neza nibaza yuko hari icyo leta canke abarundi bazohava biyumvira gukorera abo bantu b'intwari bakoze muri ibyo kuko biratera intege no kuri urungano ruriho ubu abantu bakamenya yuko umuntu atozira icyaha atakoze canke ngo ashyigikire icyaha nuko categuwe n'abantu b'iwabo abantu bakamenya kurwanya ikibi aho biturutse hose ni ikintu cyiza cyane ndibaza yuko rero nibyo bamaze kumenyekana ntihabura babarira imisaya ko batabikoze nk'uko abandi babikoze ariko imbere y'amaso y'abarundi ni intwari nk'uko babivuze nibaza yuko bakuye imidari bagaheza bakabwirwa yuko bageze neza bakabashimira kumugaragaro
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe urabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika isanganyira i Washington DC reka tugaruke kwa ambasaderi Edouard Bizimana nashaka mutubwire ambasaderi Edouard Bizimana ku bwanyu kugira ngo abarundi bahindure bavuze ko igihe haba ubwicanyi uko hari intwaro mbi ariko kugira ngo icyo cyiyumviro ntikize gisubire mu mitwe y'umurundi n'umwe ku bwanyu inzira abarundi bufata muri iki gihe nk'iyi
nibaza yuko icyo tuma ibyo bintu bidasubira nk'uko abandi babivuze ko abarundi bose tumenya ibyabaye hanyuma n'ababikoze bakamenyekana hanyuma bakabumvisha yuko ibyo bakoze bidakorwa ta kamaro byabamariye byamariye igihugu uretse kubishyira mu maganya no mu marira hanyuma yuko abantu cyane cyane bakumva ko twese tugomba kubana mu gihugu cyacu ibindi nabyo ngira ngo ibindi byokorwa nibaza ko biriko birakorwa byaranakozwe mbere kuko dusubiye amategeko mpuzamakungu araba ihonyabwoko hari itegeko mpuzamakungu rya 1948 convention pour la protection la prévention du génocide donc abantu bagaca bafatiye kuri ibyo bagashyiraho amategeko abuza yuko ibyo bintu bitosubira amategeko azikira kuba ibyo bintu ntibibe hanyuma hakaba ibintu byose bituma icyo cyaha kitosubira kuvurwa kandi mu Burundi nibaza ko bariko barabikora turabye ibya ntuze hari urwego bashyize kujya observatoire bashyizeho yo gukinga ihonyabwoko ija muri iyo ntumbero y'iryo tegeko mpuzamakungu nibaza ko rero hanyuma nibaza kandi nuko bonaraba mbere n'ibyatumye icyo cyaha kiba icyo gikorwa kibi kiba kugira ngo abantu babigendere ko ntibakore amakosa abandi bakoze kemugabo nibaza umuntu aciye ku mayange ko muri ivyo mvuze bikeyi harimo ivyo fasha simvuze ko ari byose mugabo harimo ivyo fasha
Fred ngoga gateritse kuva Burundi ukironka sinzi kwikukira harabaye ubwicanyi butandukanye mu myaka itandukanye hanyuma hakaba ari abantu bavuga ko kugira ngo ibyo byose eka bigigwe mu nziro abarundi bakwiye guhindura ingendo eka ntibabone umurundi bakamubonamwo ubwoko cyane bakamubonamwo intara hariho n'abavuga ko hakwiye kuba ikintu gikomeye cyane rwose ku bwanyu hoko guki kugira ngo abarundi bavavanure n'uwo mutima w'uku eka urwanko n'ubwicanyi
murakoze cyane ku mijambo naguma nunganire kwanza ambasaderi Bizimana nibaza ko ikintu cya mbere aho bihera byose bihera mu miryango imuhira indero duha abana bacu ingene twigisha abana bacu icyo bari urumva hajya none nk'ubu urashobora kubona nk'umwana yabutse nko mu 1998 tuvuge ukumva reka ibintu byabo tuna batutse akaguma ibintu byabwitse rwabaye kera ukavuga uti uyu mwana abikuye hehe ni ukuvuga yuko hajya ababyeyi mu rugo nyine bigisha abana babo niho hantu hambere tugomba guhera kuko hajyanye umwana umwigishije urwanko ararutwara muri sosiyete hanyuma akaguma abandaye ikindi agomba kuvuga nacyo gihambaye mu minsi iheze twarumvise abantu bajya ku marezo sosiyo bavuta nuzeya bajya ku marezo sosiyo ku mawatsapu bavuga ibintu biteye ubwoba bavuga ngo abamenga bavuga ibintu bidashobotse kandi mu mpande zose tugomba rero no kwiga mu Burundi kuza turahana iyo umuntu avuga ibintu bitubaka ibintu biturira kuko abo bantu baruzuye baragenda ngaho bakicara mu masaro yabo bakavuga ibintu bivuga uko umwe ari bubi ubundi aribwo gufuta mugabo ntagire igikorwa rero nibaza yuko nabo bantu bagira bari muri observatoire nabo nyine barakwiye gukora cyane rwose hanyuma ahandi naho hahambaye ni ku ishuri tukigisha abana bacu icyari cyo ku Murundi kera ndibuka twari dufite kuri ya sivizima nzi ko kihari mu mashuri no munsi mugabo naho nyine tukabigisha yuko imbere y'ukuba icyo cyose kwanza Barundi nicyo gihambaye ku Murundi hanyuma ariko bita byose ibyo rero niyo yuko ari ibintu byokorwa mu muryango duhere mu masani kwigisha abana bacu yuko nta muntu mubi abaho yuko ikirema cy'Imana ugomba gusonerwa igira kabiri kwiga guhana hambira gatatu naho mu mashuri kera naho arankunda dutonda ku idarapo kuko naho arumva kuko ibendera ry'igihugu rikorera duga narumva akanyamuneza ntangire mbize yuko nicyo kintu zodakana ambwiye gucaca murakoze
ego murakoze Fred Ngoga gateretse nareka tugaruke kwa ambasade wa Fred Ngoga gateretse ndabona mwari musakanya gato ariko mushobora kugenda mwishuye iki kibazo cishuwe nabandi ku byereke bwicanye bwabaye mu bindi bihe Fred mubona aho kurikira iki nama
murakoze cyane Fred gihe kintu bibaza gihambaye abarundi twari dukwiye kwemera nuko nta murundi navuze nkitangura nti n'imiryango mike nzi mu Burundi itabuze n'abantu bari ngahaye tuko turaganira rwose bose barafite umuntu babuze mu rwimo rwa sanduze cyangwa 2022 rwimo rw'ibyakurikiye ukamenya yuko umugani w'uyu muntu yarahije kuvuga ati dusabe imbabazi tuje ku mavi igihambaye ni uko tumenya yuko abarundi twarakoze ishano hanyuma dufate tuhigireho isomo hama twigishe urukundo abana bacu hama kuba tugira ubucaca mugabo ikintu ki nagomba guhanura kandi gihambaye kugira ngo abantu ntibazocane mu cyo turondera kuri kutwubaka ikintu nagomba guhanura nagomba gusaba uyu mugabo severe I ukuntu bashikiriza idatowe ibyo bita communication bagire communication bayirabe neza bayisuzume kugira ngo ntiyabone umenga bariko barondera ukuri gusa bamwe abandi ariko barondera ukuri kuko ako nakanenge nabonye kandi twarabiganiriye na bamwe muri bo ndababwira nti ndazi yuko muri kumurondera ukuri mugabo muragaba ntimuzogire nk'ukumenga muba muri kumurondera gusa ukuri bamwe abandi muri kumurondera ukuri kuko igihugu cyacu nibaza yuko gikeneye kumenya ukuri nyine byagenze kandi tukamenya ishyano ryakozwe nk'uko bose ariko barabivuga hanyuma tukabisezera burundu ni ukuri turakwiye kujya ku mazi njye ndakubwiza ukuri ga Fredi nkiyo numvise umugani wa ambasaderi Mbayahaga iyo numvise abantu batemera ishyano ryakozwe muri 2022 birambabaza cyane rwose kuko mvuga nti utemeye ko ishyano ryakozwe muri 2022 wewe gukomera gute ko ayandi mashyaka atakorewe urabye nk'uyu munsi ngira ndabivuge ngaha nimene nenda ku rusoko kenshi hari abavuga bati harabaye jenoside y'abatutsi wagenda kubabwira uti harabaye jenoside y'abahutu ntibabyemere abandi bakavuga ati harabaye jenoside y'abahutu wabazutse harabaye jenoside y'abatutsi ati ntibabyemere bagaca bagomba kubyitira ukundi ukamenga nta bantu bapfuye ukamenga nta bantu bishwe n'abagomba kubakingira urumva ako kazi k'agatima kabi niko tugomba kuvamo tukamenya yuko twakoze amabi nk'abarundi tukahigira hama tukubaka tugatera imbere nije rero nashaka kubashikiriza
murakoze ambasaderi Freda ngo gateretse ambasaderi Edouard Bizimana namwe kuri ico cimubiro gishikirizwa n'abarundi batari bake ko n'ubwicanyi bwabaye handi bukwiye ngo nyine gushigwa habona ni cimubiro kandi n'umugambi Severo watangaje kuzobandanya mwebwe mubivuga kwiki
yego murakoze cyane nagomba mbanze mvuge yuko twokumvikana neza kuko turavye iby'amategeko mpuzamakungu avuga kubijanye n'ihonyabwoko amategeko yo y'ibihugu avuga kuri ico caha no kuvuga yuko ubwicanyi bwose nibwitwa ihonyabwoko ico tucumvikaneko kuvuga rero yuko hari ibyabaye 72 ibindi 93 uko byose bishobora kuba ari bimwe ivyo jewe sinibaza ko twobifata gutyo kuko ibyabaye bamaze kugira gutohoza byo 72 73 birabonekaho nta gushidikanya ni ihonyabwoko ryarabaye turavye ingene risigurwa mu mategeko mpuzamakungu mu mategeko y'igihugu ivyo byarabayeho nta guharira na gatoyi hanyuma ibindi nabyo byabaye mu nyuma turindire mu bwishaze nabo ubandanye ukore nico uzoshikiriza tuzocumba hanyuma bavuze bati byagenze gutya bazoba bafise ibyemezo
Ndagushimiye ambasaderi Isidore Mbayahaga ndagushimiye nawe ambasaderi Bizimana Edouard ndagushimiye nawe ambasaderi Fred Ngoga Gatete
ndabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo cyo munsi
turamushimiye mugenzi wacu Frederic Nkurikije n'abashyitsi yaganiriye nabo uyu munsi namwe abatwumvise tubararikira gukurikirana programu zacu umunsi ku wundi tubasaba namwe kutugezaho ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo kuri programu z'abanogera twabagezaho hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mukomeze kugira ibihe byiza mwumva radio Ijwi rya Amerika
Dusangire ijambo.
Yabaye isubizo cyacu